مرون و رادیز گردی امریکا. رادیز گردی امریکا ای کومیجو کواجی زیوی گانی رو بجایی بجا مجی توندو مچیروندی نو مچنیرگوانده ndaba suhuje shuti muduteza matwi mbahe ikaze mu biganiro byo muri iki gitondo muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Uyu munsi ni kwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru ya karere k'ibiyaga bigari nyuma y'ibivugwa mu karere turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara. Umutegarugori wa Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi Denise Bucumi yabarwariye mu bitaro i Nairobi muri Kenya. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yagerageje gucukumbura kugira ngo amenye uko bimeze, araduha ibyo amaze kumenya kuri imwe.
Amakuru y'uko Denise Bucumi Nkurunziza, umukenyezi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, yagiye kwivuza hanze yatanguye kunugwanugwa mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Radio Ijwi rya Amerika irayamenya, ariko ibanza guhesha kugira ngo ibanze itohoze neza. Kuri uyu wa kane icari gihuha kirateba kiba inkuru yo kwizera, ariko naho nyene iradio Ijwi rya Amerika iratenyenya gato kugira ngo isubire gushishoza neza amakuru iradio Ijwi rya Amerika imaze kuronka ava mu bitaro Aga Khan vya kaminuza i Nairobi muri Kenya. Yemeza ko Denise Bucumi ubu ari yagwariye. Ni radio na televizio Citizen ikorera muri Kenya yabitangaje mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu.
Naam, karibu tena. Mkewe rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, Denise Nkurunziza, amelazwa katika hospitali ya Aga Khan jijini Nairobi kwa matibabu zaidi baada ya kufikishwa nchini hapo jana akiwa anadaiwa kuugua virusi vya corona. Duru zinaarifu kwa Denise Nkurunziza.
Denise Bucumi agwariye mu gice kirimo abantu bafite indwara zo guhema nabi, trouble respiratoire mu gifaransa, biranuganwa ko yoba yaranduye umugera wa corona, ariko namakuru ataremezwa na muganga wo muri ibyo bitaro. Namagara yiwe ntibizwi neza uko yoba yifashe, ko yoba rembye canke atarivyo. Icyo bikoze ku munsi w'amatora aheruka, Denise Bucumi Nkurunziza yabonetse ku ifoto ari gutora ingozi irwande y'umugabo wiwe, mu maso yijiriwe nk'umuntu biboneka ko agwaye. Ikinyamakuru The Citizen cemeje ko ku bantu batatu bacungerera umutekano umutambukanyi wa Perezida Nkurunziza bajanye, umwe muri bo byamenyekanye ko yanduye ico kiza ca COVID-19. Aho muri Kenya hari bimwe mu binyamakuru byibaza ingene icyo gihugu cemeje kwakira abantu boba bafise ibimenyetso by'indwara ya corona, kandi harasohotse itegeko rivuga ko abantu nk'abo batemerewe kwinjira mu gihugu. Muti none yinjiye gute? Amakuru aturuka ku kibuga c'indege ca Bujumbura, kandi Ijwi rya Amerika yagenzuye bihagije avuga ko indege yatwaye Denise Bucumi Nkurunziza yahagurutse saa 5:25 z'ijoro buca haba ku wa kane. Yajanye n'umuganga wiwe hamwe n'umuforoma. Yatwawe n'indege y'umuryango nyafurika utanga ubufasha mu vyerekeye amagara y'abantu AMREF mu mfunyapfunyo y'icongereza. Abegereye ibiro vy'umukuru w'igihugu baremeza badakekeranya aya makuru, gusa ntibatomora impamvu yuriye iyo ndege mw'ijoro. Imbere yaho gato amakuru yizewe yemeza ko amatara yabanje kuzima ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ibi n'ababa mu gice ikibuga c'indege kirimwo baravyemeza. Ivyo biruko mu gihe igitega ku mugwa mukuru wa politiki y'u Burundi kuva kuri uyu wa kane hatanguye igikorane c'imyesi itatu catunganijwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ibikorane nk'ivyo Denise Bucumi yamavyitabira ndetse akabirongora, agafata n'umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana iruhande ya Perezida Nkurunziza. Yamara kuri iyi nshuro Denise Bucumi si yari no ku rutonde rw'abazovuga ijambo ry'Imana Ijwi rya Amerika rifitiye kopi nta wuriko. Abariyo babwiye Ijwi rya Amerika ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ari yari wenyene. Ku munsi wa mbere w'iki gikorane Perezida Nkurunziza yari yicaye imbere wenyene, iruhande yiwe hicaye umukandida aheruka gutorwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, we wari kumwe n'umukenyezi wiwe. Perezida Nkurunziza mu ijambo ryiwe yaranagarutse ku ndwara ya corona, avuga ko bagikingiwe n'Imana.
Nimba mubona havugwa ikiza hirya no ku isi, mubwo mukabona twebwe twabanda dukorana kudusenga, twagira inyamamazo atanga amanzi, abandi bakaja ku mashure amasoko karema amasengero agakora atanga amanzi. Nimwibaze yuko ari ubuhinga bwinshi buhari, ni ikiganza c'Imana yerekana ko ari ikimenyetso kidasanzwe kuri ibyo bicacu Burundi. Amatora meza, umutekano, mukaja kurima mu kimbura. Ahandi byakwamye byose dukomeje bashimana yacu. Ahandi byarakwamye, nta kintu kinezere nk'umwungere uri kumwe
n'abantu bawe mu ngoro y'Imana nta bundi buhinga ubwo n'ubukuru bw'Imana ikiganza cy'Imana kiri ku Burundi ku Barundi
n'ose ndabona ngaho mwebwe hari numwe yambaye agahobera abantu ngaho mwebwe nirakambaye ngaho arukambaye ngaho numwe yambaye agahobera abantu ngaho
n'Imana ibikora ikabireme ikabikomeza
none mwebwe mvuga ko musumbye abanyamerika n'abanyaburaya amasabune n'amazi meze gukaraba
amazi cyangwa amasabune atamana irimwo byose n'ubusa kandi cy'Imana ishaka n'ikikora
mu Burundi hamaze kumenyekana abantu 42 banduye umugera wa corona umwe muri bo akaba yaritavye Imana nubwo biri uko hari amakuru amazi gihe avugwa cyane ko hoba hari abantu benshi bamaze iminsi bitaba Imana bazeze umugera wa corona yamarira radio ijwi rya Amerika ntirirashobora kuyemeza ku buryo ntasubirwamwo kubera abategetsi bo Burundi bateta abamatelefone yabo iyo tubahamagaje Pierre Clavel Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Clavel. Umuryango wa Fesian Kabuga umunyarwanda uheruka gufatirwa mu Fransa harego ibyaha bya genocide uhangayikishijwe n'ubuzima bwe ndetse n'imibereho ye muri gereza. Uyu muryango urasaba ko yaba arekuwe akabura nari hanze. Kuri mikro ya mugenzi wacu Venice Nshimiyimana, umukobwa wa Kabuga Angelique Kabuga yatangiye nenga icyemezo cy'umucamanza wo mu Fransa yafashe kigumisha ise muri gereza.
Ntabwo byadushimishije. Umubyeyi wacu nubwo bamureze ibirego bikabije cyane arengana, we kuva kera yari kwifuza gushobora rwose kujya imbere y'ubucamanza ngo avuge ukuri kwe. Ariko kubera impamvu yuko TPIE yerekanye ukuboga makwayo ntabwo yahisemo kuzigera ajya imbere yayo, yerekanye ko ikora nabi. Igihe cyose yari yarifuje kuzashobora kujya kubona ubucamanza ashobora kuvuga ukuri kuri nyako.
Yari yarabyifuje yifuje kujya imbere y'ubucamanza kuki bitabaye.
Ntabwo byabaye nyine kubera yuko TPIE yari yakombaga kuba yarafunze ubwo twizeraga ko ikizafata hore ari za juridiction nationale zo twizera ko zitabogama
ubucamanza bwa buri gihugu.
Exactement.
None se ko yari mu Bufaransa kuki atitanze ngo ahaburanishirizwe?
Ntabwo yashoboye kuburanirwa mu Bufaransa kuko ubu ngubu mu Bufaransa buri muri sisteme yo gukorana cyane na TPIE. Nuko ubu ngubu bamufashe bafatanyije n'Ubufaransa. Ubufaransa bushaka gusa gukora ibyo bya transfer TPIE ibishaka. Ibyo ngibyo rero twebwe ntabwo tubishyikiye, umubyeyi wacu ntabwo yigeze abishaka. Rero nicyo gituma twanze yuko bamujyana imbere ya buriya bucamanza butari bwo.
Ariko murifuza yuko aburana nubwo bwose yaburanira mu Faransa?
Umubyeyi wacu ukuri kwe yakuvuze ukure uko arengana yabivuze igihe cyose. Iyo ashobora kubivugira mu Faransa yari gushobora kubivuga. Ikibazo rero nuko nuko ubizi muzehe ubu ngubu afite imyaka 87 afite ibibazo byinshi by'ubuzima. Ubu ngubu akenewe gufashwa. Hari imyaka ariko hari n'izindi ndwara nyinshi z'amoko menshi zatumye ubuzima bwe ubu ngubu buri nabi cyane. Bamaze kumufata we yavuze ko atakwihisha ubucamanza bwo mu Bufaransa, ariko mu by'ukuri uko ameze ntabwo bimuha ingufu zo kuba yaguma muri gereza.
Kubera iki wumva ataguma muri gereza? Gereza zo mu Faransa nta buryo zifite zo kwita ku bantu bafite imyaka nk'iye.
Abantu bafite imyaka nk'iye simbizi ko hari ubu ngubu umuntu uri muri gereza ufite imyaka nk'iye, ariko ikibazo ni indwara nyinshi afite. Ni umusaza ubu ngubu udatambuka, ni umusaza ubu ngubu muri ukeneye umuntu umufasha mu bintu byose. Mbese ku buryo byadutangaje ko bamufashe umuganga yavuze ngo uno muntu bashobora kumufunga, kandi n'abantu bo muri prison baramubonye bandi bakavuga ngo uno musaza se ntabwo umwanya we uri hano.
uravuga ko afite imyaka 87 ko adashobora kuburana, ariko hari n'abavuga yuko bamaze imyaka 26 bategereje yuko agezwe imbere y'ubucamanza ku cyaha kidasaza. None se urabona izo ngingo zombi zizahurira he?
Mu by'ukuri twebwe dufite ubwoba yuko ahubwo nejo prezo yadutelefona itubwira inkuru iteye ubwoba. Niba urucamanza rushaka kuba nuko umuntu yaba akiriwe, kwasabye byibuze ko haba contre expertise y'umuganga nawe akareba uko ameze. Ku bantu bifuza ko ubucamanza buzaba, ndikumva icya mbere ari ukwifuza ko uwo mubyeyi wacu yaba akiriho. Uko ameze simbizi ko azagira ingufu zo gukora ubucamanza, cyane cyane uko buri munsi ubuzima bwe bugenda bumera nabi.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika. Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ni umwanya w'amakuru iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni cyanyu.
Komisiyo y'igihugu y'amatora Seni ivuga ko ivyavuye mu matora yatangaje ivyifata kibanza biriko birasubirwamwo. Bityo Seni yarakuye ivy'agateganyo ibitigiri vyayo yari yarashize ku rubuga rwayo rwa internet. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Seni de FDD 64,99%, Iprona 1,03%, Sawaya Frodebu 0,52%, Naimana Dieudonné 0,27%, Francis Trohero 0,22%, CNL 27,79%, Kira Burundi 0,50%.
Ahani ku munsi wa mbere Pierre Claver Kazihise atwara umurwujeje gutunganya amatora mu Burundi Seni, ariko yemeza ko ibiharuro vy'imfate kibanza umurwa ramutswa watororokanije vyerekana ko umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD General Evariste Ndayishimiye bataziranye neva ari we yatahukanye intsinzi, agakurikirwa na Gatongwasa aramutswa umugambwe utavuga rumwe na leta CNL. Ivyo biharuro Kazihise amaze kubitangaza byarashizwe ku rubuga rwa internet Seni, bihava bivanaho ku munsi wa gatatu. Pierre Claver Kazihise nubwo mu kiganiro namenyesha makuru kuri no wa kane yavuze ko amakenga yabibaza ko amatora yibwe atagaciro yoyaha, yaremanze ko ibiharuro vyavanywe ku rubuga rwabo ku munsi wa gatatu biturutse kutunenge vyarimwo.
Muti ibiharuro vyarakuye kuri internet, ego cyane vyarakuye. Sinzi ko mwari mwaravye neza ubwo bijye biharuro byari bya biriko umukono ko biteza kujako ubwo nokura abaneze ibigiye kuri internet umurege hari habihuta kubishira ko mugabo muri Seni twemeje ikintu turashira ku mukono. Nukuvuga rero bizoja ko nubu mugabo muzembura yuko bifise umukono uzoba yihusa agafata ibiriko birategurwa gaterera ko muzobirabe mugabo mubigaye ko nizoba rivyo turabishira ku mukono kubira ko tuba twabisubiyemo tukabisuzuma tukabona ko ari byo. Murumva rero byaravuye ko nibisanzwe nuko bitari bigenewe kuja hajya bitari bwaboneke neza ngo bashobore kubishyiraho.
Mu bakandida indwi bitoje umwe Rudende ari we Dieudonné Nahimana niwe yagiye kumviriza ahatangarije ivyo biharuro biteye impari. Mu kiganiro namenyesha makuru yasiguye ko bizogorana kugereranya ivyo Seni yari yarashize ku rubuga rwayo n'ivyo izobisubiriza kuko batigeze bahabwa ivyegeranyo vya nyuma.
Kubituraba nk'ari kwaritoza nta kintu na kimwe twigeze turonka canditse kidushikiriza ivyo Seni yashikirize nk'ibiharuro fata kibanza, kiretse ivyo twabonye twicaye aho bari kwarabishikiriza babisoma barengana. Kuvuga ati twigeze turonka urupapuro na rumwe rwerekana rwa Seni tubwira ngo ngibi ibiharuro fata kibanza twashikirije kugira ngo dushobore gufata umwanya wo kubirabirako neza. Ico rero turanavuga yuko kitabaye ciza, twari twifuza yuko Seni itwihera impapuro ziriko ibiharuro badushikirije tukabigumana tugashobora kubirabirako.
uko biri kose agatongwasa ajari tuye sentare yubahiriza ubwizwa nshingiro akomeje kwemanga ko afise ivyemezo sindamusiga kw'amatora yibwe
même en aveugle reverrait les résultats qu'on est en train de proclamer sont plutôt des résultats fabriqués et non pas des résultats
atene impomye yo bibona ibitigire byatangajwe nibyo biteranije bo nyene atabuzi yo babikuye bitizewe kandi bidahuye no kuri kw'abatoye kuko ivyegeranyo bitari bike d'office byerekana ko abatoye ahenshi baruta kure niyo abari banditse abakoresheje amakarata menshi yatanzwe n'abakuru b'imitumba kugagamisha ibitigiri no guhindura ibyo batoye nibindi nibindi ni mu gihe ahenshi ari twe bituzi imbere nta kindi twakora atari kwitura sentare yubahiriza ibyerezwa shingiro kugira ngo iturenganure
c'est de saisir la cour constitutionnelle
ku ruhande rw'abahinga mu by'amatora basanga kino kibazo kirimo ubufindo bwinshi umwigisha Denis Bashimiye ubusa yabisiguriye radio isanganiro ikorera mu Burundi
kuvuga yuko ivyatangajwe imbere y'igihugu n'amakungu yuko bitari vyihwejwe neza n'umugwi seni kuburyo avuga yuko bitari bikwiye kuja ku rubuga ngurukana bumenyi bw'uwo mugwi ndetse akavuga yuko bitatangajwe icese ico bita officiellement publié ivyo rero yateye amakenga cyane kuko uwo wundi muntu yari yavyihweje akabikontrola neza ninde vyashitse ku rubuga ngurukana bumenyi gute ninde yamuhaye itegeko ryo kuja kubimenyesha kandi atabikontroye ngo avyiweze neza aho niho hari amakenga akomeye cyane
ijwi rya Amerika twagerageje kurondera abo mu murwi seni ngo waduhe umuco kuri iki kibazo turabakena iyo tuja kubatora twabaza icyo ibi bivuze ku birego agatongwasa yemeza ko yarenganijwe yahaye sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro twari kubabaza kandi nimba bategekanya kuzosubira gutangaza ibindi biharuro bamaze gutosora ibyo bavanye ku rubuga rwabo rwa internet bishuye ego twabasaba kwishimikiza amategeko bakerekana ico ibishobora guhindura ku matora no ku makenga y'abakomeje kwinuba ivyavuyemo hagataho naho mu bakandida bahiganiwe ikibanza c'umukuru w'igihugu ari agatongwasa wenyene amaze kwitwara hari nabandi bagiye barashikiriza utunenge batora amatora yo kuwa 20 ku kwezi umukandida yigenga Dieudonné Nahimana uno munsi yabwitangaza makuru ko ari nkaho indorerezi ziwe zankiwe kwinjira mu biro vyitora aho zemerewe naho bemererwa kwinjira amatora yatanguye gucyo ntibashobora gusuzuma ibikoresho biza gukoresha uko biri bitegekanije ko sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro mu Burundi yemera canke igahakana ivyavuye mu matora ku munsi wa kane w'indwiza
umugambwe senere wa agato gwasa watsinzwe ukaronkwa umwanya wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu kuri uwa kane waratanze ikirego muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro uvuga ko wibwe amajwi kandi ko amatora yabayemo utunenge twinshi mu meshi makuru wacu ari mu Rwanda Desire Hatungimana aratubwira ibindi kuri inkuru
kutemera ivyavuye mu matora nkuko yamenyesheje bamenyesha makuru nico catumye kuri no wa kane kumuhingamo kwa sagato yaserukiye umugambwe senere mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka akaba yamenyeshwe ko yatsinzwe ashikana muri sentare yubahiza ubwirizwa nshingiro ibirego vyerekana ko amatora yagenze nabi uyu yaserukiye senere mu matora aramenyesha ibyo afatira ko kugira yemeze ko yasahuwe
venons de déposer notre dossier de recours à la cour constitutionnelle par rapport aux élections du 20
duhejeje gushikana amadosiye y'ibirego byacu muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro kubijanye n'amatora yo kuri wa 20 kubera twiheje ivyegeranyo bitandukanye dusanga yaranzwe n'utunenge twinshi cyane biraboneka henshi ko hari amajwi yacuranugwa mu masandugu agashigwa hatagenewe akarorero harahatangwa amakarata y'itora 1000 kuri rwa rupapuro bita FD ikagaragara ariko ku rupapuro rw'ivyavuye mu matora ukasanga abantu badashika na 200 ivyo birerekana neza ko amasandugu yacuranuwe muri ivyo birego vyashikanywe muri yo sentare rwasamenyesha ko biteye isoni kubona nabitavye Imana bagaragara mu batoye
Nous avons eu des cas où des gens qui sont décédés ont été mentionnés comme ayant voté.
Turafise n'uturorero abapfuye batoye kuko amakarata y'itora yarasohotse ahabwa abandi bantu baraheza barabatorera turafise uturoro twinshi ku muzinda dufise abarenga 15 ibuhayira imugwi n'ahandi henshi cyane twibaza ko Seni ifise byinshi byo gutangira kwinyishu n'intonde z'abatoye zitigeze zije habona turananigura abajejwe ubutungane abanywanyi umugambwe SNL bakuwe ku ntonde ku itegeko ry'umushikiriza amanza kizigenza wa Repubulika afatiye ku binyoma byose bigatuma amatora atagenda neza ku kibazo kijanye nimba atubahirijwe na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro azoca ashiraho intaya ishize Rwasagaton yamenyesheje ko azunguruza sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro nitadutunganiriza tuzitura sentare yo mu karere ka Afurika y'ubuseruko iri Arusha ntibyumvikana kandi ntibitahuritse ko amaleta azoguma akora ibyo yishakiye binyuranye n'amategeko hanyuma beshe ko ariko aratena imbere mu bijyanye n'intwaro rusange mwamenya ko inyishu y'ibirego Rwasagaton yashikirije muri iyo sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro izoboneka mu kiringo kitarenze iminsi 8 Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Rwanda urukiko rukuru rwaregwegetse ivyaha kuri Ladislas Ntaganzwa vya genocide n'ivyaha byibasiye inyonko muntu byo mu 1994 aregwa mugenzi wacu Eric Bagirubusa aratubwira ko urukiko rwakatiye Ntaganzwa igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose
Urubanza ruregwa mu bwana Ladislas Ntaganzwa umucamanza n'inteko bafatanya kuruburanisha bari somye bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga bwa Skype ryahuzaga inteko n'ababuranyi bombi kubera kwirinda icyorezo COVID-19 Inteko iburanisha yari yicaye mu cyumba cy'urukiko gisanzwe kiri mu mujyi wa Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda mu gihe bwana Ntaganzwa n'ubwunganizi bari muri gereza ya Mpanga mu birometero bike uvuye ku nyubako y'urukiko Ariko mu buryo bwatunguranye mbere y'uko urubanza rutangira bwana Ntaganzwa nyir'urubanza yanze ko bamuhuza n'abandi baburanyi kuri iryo koranabuhanga ngo asukurikirane isomwa ry'urubanza yavuze ko yaburanye bityo adashaka gukurikirana isomwa ry'urubanza rwe n'isomwa ry'urubanza ryihariye amasaha saga 3 ufatiye ku gihe bwana Ntaganzwa yagejejwe ku butaka bw'u Rwanda kuhaburanira urubanza rwe rwari rumaze imyaka isaga 4 gato ruburanishwa mu ngingo zarwo zose kwikubitiro mu rubanza rugitangira mu mizi ubushinjacyaha bwareze ibyaha 5 bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu uyu wahoze ari burugumestre wa komine Nyakizu muri prefegitura ya Butare mu majyepfo y'u Rwanda Ibyo ni ibyaha bikomeye kandi bidasaza icyaha cya genocide gushishikariza abandi gukora genocide kurimbura imbaga nk'icyaha kibasiye inyoko muntu kwica nk'icyaha kibasiye inyoko muntu no gusambanya abagore ku gahato nk'icyaha kibasiye inyoko muntu mwisesengura rye n'inteko iburanisha umucamanza yavuze ko uregwa hamwe n'ibyaha bibiri n'icyaha cya genocide avuga ko gishingiye ku mpfu z'abatutsi Ntaganzwa yagize mu ruhare n'icyaha cyo kurimbura no gufata abagore ku gahato nk'icyaha kibasiye inyoko muntu mu 1994 maze umucamanza avuga ko Ntaganzwa adahamwa n'icyaha cyo gushishikariza abandi gukora genocide avuga ko nta bimenyetso bigishimangira byatanzwe mu kirego cyabwo ubushinjacyaha bwo buvuga ko bwana Ntaganzwa yagize uruhare rukomeye mu icwa ry'abatutsi barenga 2025 bari bahungiye kuri paruwasi ya Cyahinda abo batangabuhamya benshi bahuriza ku kuba ngo hari igitero cyagagabwe kuri iyo paruwasi cyari gikomeye kuko ngo Mu buhamya bwabo bavuga ko cyari cyiganjemo abara abajandarume abasirikare interahamwe ndetse ngo n'impunzi z'abarundi bakavuga ko ibyo bakoze byose bicaga abatutsi bakoresheje intwaro gusa mu myiregure ntaganzwa n'ubwunganizi nabo bakunze kuvuga ko ahubwo hari bamwe mu batutsi bari bafite intwaro kuko ngo hari umwe mu bajandarume bishe baciye umutwe bagakomeza kwibaza impamvu batutsi bari bafite izo ntwaro hanze y'ibihumbi by'abatutsi biciwe icyahinda anaregwa abandi biciwe mu nkengero za Nyakizu ku mabwiriza ye kandi ngo bari bahahungiye bakomotse mu bice bitandukanye abashinja ururegwa bakavuga ko mu bihe bitandukanye bagiye bamubona n'imbunda muri komire yategekaga ariko ko ntawe yigeze ayirashisha ntaganzwa kiregura n'ubwunganizi bwe bavuga ko bamushinja ubuhamya bwabo bubumbatiye ukwivuguruza gukomeye kandi ko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko yakoze ibyaha nahakana ko muri komine yategekaga habayemo genocide ariko akavuga ko nabo basha yarafite bwo kuyihagarika gusa hakana ko hari igitero na kimwe yaba yaragabye kuri paruwasi ya Cyahinda n'ibindi bice aregwa mu ruharu rwarwo rwose Ntaganzwa akavuga ko yakoranaga n'abaturage inama ababwira ko bagomba gusubira mu ngo kugira ngo babashe kubarinda umutekano nyuma yo gusesengura ibivugwa n'impande zombi n'ibindi bimenyetso umucamanza yavuze ko ashingiye ku buhamya bw'abatanga buhamya asangure rwo hamwe n'uruhare rukomeye mu bitero byagabwe kuri paruwasi ya Cyahinda no mu bindi bice byikikije agashingiraho amuhanisha gufunga ubuzima bwe bwose mu munyururu kumwunganizi wa Ntaganzwa Maître Alexis Musonera yatangaje ko batishimiye icyemezo cy'umucamanza maze bahita bacijuririra Bwana Radisilas Ntaganzwa y'imyaka 58 y'amavuko yafatiwe mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho havuga ko yakoreraga ibikorwa by'ubuvuzi yoherezwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyuriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania hari mu 2015 Uyu yari ku rutonde rw'abandi bagabo barimo umuherwe ukomeye w'umunyarwanda Bwana Felicien Kabuga wafashwe mu minsi ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye ishyiriraho igihembo burumwe cya miliyoni 5 z'amadolari kuwagaragaza aho aherereye Ntaganzwa wagejejwe ku butaka bw'u Rwanda mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2016 yoherejwe n'urwego MICT rwasigaranye imirimo ya ICTR abaye wa gatatu woherejwe u Rwanda avuye yarusha nyuma ya Pasteur Jean Uwinkindi na Bwana Bernard Munyagishari bamubanjirije bose ko ari batatu nta numwura w'umwere cyangwa ngo ajye munsi y'igihano cyo guhera mu munyururu ku byaha baregwa aho bagira ubusajwe rya Amerika I Kigali
Chuti mwese turi kumwe ikiganiro iwanyu mu ntara naha kirangiriye tubashimiye cyane ko mwaduteze amatwi mubwire ibihe byiza mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana
Love that car.
Abakomeje kutwumva mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isa.